iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, Neugenia Mukankusa ngiye kubasuhuza kandi mbaha ikaze muri aya makuru y'akakanya. Mu Burundi leta ntiyishimiye uburyo imbuto zihabwa abahinzi bo mu rwego rwo hasi.
Amashyirahamwe atubwira ngo yahaye imbuto abenegihugu bwabo gaca usanga nta na kimwe kije kubamarira, n'ahubwo bobo amafaranga baba baronse bayakubise kuwe inyuma izaje zivuye hanze mwarazipimye. Amashyirahamwe yaguze ahereza abenegihugu, mwebwe mwarabaye informe murabanza murazigenzura neza.
Uwo ni Gervais Ndirakobucya, minisitiri w'intebe w'u Burundi, yari mu nama mu murwa mukuru wa politiki Gitega n'abayobozi b'intara zose zigize igihugu n'ab'ibigo bya leta bishinzwe urwego rw'ubuhinzi. Mu Rwanda, Perezida Paul Kagame yakiriye muri iyi minsi i Kigali Jenerali Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Museveni wa Uganda. Muri Sudani, intambara hagati y'amoko hapfa ubutaka imaze guhitana abantu 13 kuva kuwa kane w'icyumweru gishize. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi, tuhereye muri Irani. Umuriro watwitse gereza ikomeye yitwa Evin i Tehrani wahitanye abantu 8. Oriane Itangishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Inzego z'ubutungane zatangaje ko uwo muriro wadutse ku munsi wa gatandatu mu gihe hamaze indwi zitanu hagigwa imyiyerekano yatewe n'urupfu rwa Masa Amini, umwigeme w'imyaka 22 yari mu minwe y'igipolisi. Uyu yagirizwa kuba atakurikije amategeko yega abakenyezi yerekeye kwambara igitambara cyo mu mutwe. Ikinyamakuru cya leta ya Iran gitangaza ko uwo muriro wazimijwe inyuma y'amasaha atari make kandi ko atamunyororo yatorotse. Ku munsi wa gatandatu, Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ati Iran ni leta y'igitugu bikabije, kandi avuga ko afise icyubahiro kidasanzwe ku banyagihugu ba Iran bari mu mayira mu myirekano. Ako gasho kazwi kuba gashigwamo abanyororo ba politike hamwe n'abantu bafise amamuko mu bihugu byo mu burengero bw'isi, kandi bakunzwe gukoreshwa nk'ingwati mu biganiro mpuzamakungu by'umwumvikano hagati ya Iran n'ibyo bihugu.
Uyu munsi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba yasabye umuryango w'abibumbye uwo muryango w'umwe bw'Uburayi gufatira ibihano igihugu cya Iran. Ni nyuma yaho umurwa mukuru Kiev utewe n'indege zitagira abaderevu drone Iran yahaye Uburusiya zahitanye abantu 3. Fide Niyongabo arabaha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Ukraine Dmytro Kuleba niwe yateye ako kamo uno munsi wa mbere mu butumwa ku rubuga Twitter. Kuleba yasavye ibihugu bicuditse vyo mu karere k'Uburaya na Amerika kuronsa igihugu cy'uburyo bwo kwivuna ibitero vy'indege z'ingwano na za misile. Abategetsi ba Ukraine bavuga ko Uburusiya bwakoresheje indege zitagira abadereva bita drone 28 mu bitero vyakozwe uno munsi ku mugwa mukuru Kiev byahitanye ubuzima bw'abantu 3. Bamenyesha ko uburyo bwo kwivuna indege z'ingwano na za misile bwa Ukraine bwashoboye kurasa no gusambura nyinshi muri zo ndege zitagira abadereva imbere y'uko zishobora kugira ibyo zonona. Muri cyo gihe abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'umuryango w'umwe bw'Uburaya bahuye kugira baganire kugene bwo kwishura kuri ibyo bitero by'indege zitagira abadereva. Umuryango w'umwe bw'Uburaya wagabishije gufatira ibindi bihano Iran kubera uyagiriza ko iriko ihibigwanisha Uburusiya. Abashikiranganje bajejwe imigenderanire w'uwo muryango baragabisha ko bazofatira ibindi bihano Iran hamwe byo kwemezwa ko icyo gihugu kiriko gifasha Uburusiya mu vya gisirikare mu bitero buriko bukora muri Ukraine.
Amakuru hirya no hino ku isi tuyakomereze muri Sudani, aho umuryango w'abibumbye utangaza ko imirwano hagati y'amoko y'abahausa n'ababirta imaze guhitana abantu 13 kuva kuwa kane iki cyumweru gishize mu ntara ya Blue Nile iri mu majyepfo y'igihugu. Oriane Itangishaka.
Iryo tana mu mitwe ryatanguye kuva mu ndwi iheze rimaze guhitana abantu 13 ryongera rikomeretsa abandi barenga 20 nk'uko byashikirijwe na ONU kuri uno munsi wa mbere. Ubwo bwicanyi buriko bugigwa mu karere ka Blue Nile. bubaye mu gihe abajenerali mu gisirikare cya leta hamwe n'imigwi itavuga rumwe nayo bari baheruka gutera intambwe mu biganiro bishigikiwe n'ibihugu by'amakungu mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo byatewe na kudeta yagizwe mu mwaka uheze igatuma igihugu kigwa mu kaga. Ibiro vya ONU bijejwe gutunganya ibikorwa byo gufasha imbabare bimenyesha ko ubu bwicanyi hagati yabo mu bwoko bw'abahausa n'ababirita bwatanguye ku munsi wa kane bivuye ku matati y'itongo riri mu karere ka Wad al-Mahi. Iyo ntambara yamaze iminsi ine imbere yo gutuza ku munsi w'Imana ikaba yatesheje ingo abantu 1,200 bari basanzwe basavye ubuhungiro ku mashure ari muri ako karere.
Oriane Tangishaka Fidel Niyongabo murakoze kuri aya makuru havugwa hirya no hino ku isi. Turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru noneho yo mu biyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari muri iyi minsi Generali Muhozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Museveni wa Uganda, yari mu ruzinduko rwe bwite mu Rwanda. Amakuru Ijwi rya Amerika yabashije kumenya nuko yaganiriye na Perezida Paul Kagame. Ijwi rya Amerika ikomeje gukurikirana iyi nkuru, nitugira igishya tumenya turakibatangariza. Tugira noneho mu Burundi ho ministre w'intebe Gervais Ndirakobuca yatangarije abayobozi banyuranye barimo n'abintara impungenge za leta ku bibazo by'imbuto n'ifumbire mvaruganda. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya.
Iri nshuro ya kabiri umushikiranganji wa mbere mushasha ya Gervais Ndirakobuca ahura n'abakuru b'intara zose zigize Uburundi. Kuri uyu wa mbere bongeye guhurira ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega. Ibibazo bihanze igisata cy'uburimyi nizo byafashe umwanya muremure w'ibiganiro. Ibibazo birimo umwavu w'ikizungu udakwiye kandi utagera ku barimyi bose, imbuto zidogerwa n'abarimyi ko zidakwije ibyangombwa bigatuma umwimbu uba muke cyane, hamwe n'amakenga ku nkurikizi. Asaba abakuru b'intara n'ibisata bitandukanye kutamubesha. Umushikiranganji wa mbere yerekanye impungenge afite kubijanye n'imbuto zihabwa abarimyi bato bato. Gervais Ndirakobuca:
ndabaje kubera amashyirahamwe atubwira ngo yahaye imbuto abene gihugu bwabo gacusanga nta nakimije kubamarira, nahubwo bobo amafaranga baba baronse bayakubise ku nyuma izaje zivuye hanze mwarazipini. Izo z'amashyirahamwe amashyirahamwe yaguze ahereza abene gihugu. Mwebwe mwarabaye informe murabanza murazigenzura neza.
Mu kigo kizabukije ariko gutorokanya no kugwiza imbuto mu gihugu bavuga ko atabushobora kubaca mu ryahumye. Uwagiserukiye muri iyo nama kuniko yabisiguye:
izabu ushika uno munsi nta mbuto iha amashyirahamwe kuko sifitejwe. Izabu iha imbuto abagwiza mbuto, mugabo birashika ko ayo mashyirahamwe ashobora kuba yaraguze imbuto zifise amamuko muri izabu. Hanyuma ku bijyanye n'icyizere nacyo izabu kugira ngo imbuto zayo ndetse cya ku rubuga haba hakozwe ibintu byinshi, ubushakashatsi, amageragezwa mu ntara zitari nke.
Umukuru wa leta yanagarutse ku kindi kintu kimuraje ishinga ikena ry'umwavu w'ikizungu uhingurwa n'ishyirahamwe FOMIR ikorera mu Burundi. Yavuze yatunga urutoki icegera cy'umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe bari mu nyubako imwe Gitega.
Cyagiye mwari bavuze ngo bateye ubusizi bugaragara, uno munsi mucamuza guhindura imvugo mucamuza ifumbire bari bayiteranye. Ndazi ko ariko mucamuza kuvuga nawe twaheruka ngaha mwavuze ngo bateye mu butaka bugaragara kugira mutangire gukomplika ibintu. Twaje kugira dutore inyishu kandi dutore inyishu z'abarundi benshi. Situasyo muitange uko imeze. Manyange namubonye yagarutse yongera tubeshe yongera tubwire ko afite amatone 17,000 atane 10,000 bafise. Manyange ugasura kutubesha uno munsi hoho tuva ngaha tukwikijije.
Emerjide Manyange yicegera cy'umuyobozi mukuru wa FOMI yijeje ko mu kiringo kitarenze indwi imwe igihugu cyose kizoba gifite n'ibiburi iburi ibice 70% by'ifumbire ikenewe.
Aha ndashobora kwemanga yuko mu mpera z'iyi ndwi turimwo atantara izo munsi ya 70%. Tunya kwa mushikiranganje wa mbere turakibemereye ngaha irishengero ryose rikoranye ko tugiye gukoresha amaguru n'amaboko kugira ngo iyo ntombere muduhaye tuyishike. Twavuze yuko tutegerezwa gukora tukambara urwaga kugira ngo icyizere turabe ko cyogaruka. ariko naho nyene yakuye mushikiranganje wa mbere hakagira kwa duciramwo muzoca inkoni ngufi
mu minsi ishize bamwe mu barimyi baganije n'iru rya Amerika bemeje ko barishyuye amafaranga y'umwavu w'ikizungu kuva ku mpeshi heze barorera mperu mbone
byari iterambere ryo kuronka ifumbire iri hafi tutirirava mu mahanga nibakurikiza ikiranga minsi cy'indimo ntiduhomba ifumbire tubuze ifumbire igari uko indimo zipfuye
twaragize ikibazo cy'umwavu kuko ifumbire twarishe twabashije kuyironka kugiye none umunsi turacyarindiriye ifumbire twasabye ntiturayirose murumva yuko iyo umuntu atarose ifumbire n'umwimbo aba yiteze muke wari gutera ibiro bitanu dusanzwe kuratera ibiro bibiri kosaba yuko leta umubyeyi wacu ikaraba ingene yosahiriza kijya kigofomo ikazana iyo hanze kugira ngo isahirize turonke umwavu
none twebwe tureka kuronka gute kandi twatanze avance tukongera tukakombora none tureka kuronka gute sindi kubugura ifumbire bampaye ubujeto nkumva bica bimbana ibibazo
ko botunganya hamwe umurimyi adashobora kwidoga adashobora gutanga amahera hama ngo agende kurima yizeye ifumbire ntacizigiro mfise kuko nk'ubu hari hageze ko mfumbire
ibibazo by'uburimyi byaje ishinga mushikanganje wa mbere mu gihe uyu mwaka imvura yataze cyane mugihe agatasi gatangurana n'ukwezi kwa cenda mu bisanzwe kugeza ubu imvura ntiyatasura ku munsi wa gatandatu n'ukuri w'imana abategetsi bahamagariye abakuru b'amadini n'amashengero gushyira hamwe n'abo barongoye mu gusabira imvura Burundi umushikiranganji wa mbere yavuze ko imana yabumvise yongera kati iby'ikirere ntawo byizera maze asaba umukuru w'ikigo kijejwe kuraba ivyerekeye ikirere gusigura amatariki yibaza imvura izotasurirako n'uko abona ibintu eroje urika neza ijwi rya Amerika
tugume mu Burundi mazutu na lisansi byongeye kuboneka abatwara abagenzi barashima ko batagitora imirongo kuri stasiyo zo kunywesherezaho ni inkuru ya Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda
Haraheze igihe kitari gito mu Burundi harangwa ibura ry'igitoro mu bice byose bigize igihugu ubuzima bwarushijeho kuzimba ku banyagihugu bose gusa kuri ubu abashoferi bakorera mu gisagara cha Bujumbura bunguruza abantu n'ibintu bamenyesheje ijwi rya Amerika kubara gahengwe kuko batagitondera igitoro guhera mu ndwi iheze aho bamenyesheje ko aho bashitse hose bakironka
turashema gose kuko mu gihe cy'ikena ry'ibitoro twari duhangayitse gose kandi n'abantu babona ko bari bahangayitse cyane bararuha batondeye mabisi natwegwe nyene ubwacu byaraduhangayikisha turiko turarara kuri station ngubwo turashima ko bemeze
kuko ni sawa mbona muri no minsi aho ushitse baguha ko yeye ata abantu benshi bari ubunyo icamake yo ngubwo nari naci handi mbona ni sawa
icizere cyo gusubira kuronka igitoro byibuze mu munsi umwe mu Burundi ngo cyari cyarayoyotse nkuko abo bashoferi babandanya babivuga ko ari gitangaza kuri bo
karese nyumvira ko nogera ahantu ngeze ku mugoroba nacura kajya amangashaka kuri station nkwesha ibitoro
no mu ntara ya Gitega mu mugwa mukuru wa politiki abasanzwe bakoresha imodoka zunguruza abantu bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika barashima iryo boneka ry'igitoro kuko aho bahora batwarira umuntu amafaranga ibihumbi mirongo ibiri ubu yasubiye hagati y'ibihumbi cumi n'ibihumbi cumi na bibiri kandi aho bashitse bakaba bashobora kukironka
igitoro nticaboneka isasi warahatona nk'ibyo yose igahera n'iyindi gahera ugavugurisha magendo madugurisha magendo nesho byacu ariko naningero kidanda zavuga cyuko gerageza kuzimba bakiri uvuga kuva ngaha gushika mu kayoboro twarihisha ibihumbi mirongo ibiri canke tukarihisha yare gushika imakamba ngo bahitoro kibonekeye akabiri n'ikezo nta mukiriya yidoga kwere
abanyagihugu nabo basanzwe bakoresha uburyo bwo kwiyunguruza bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko uburyo bwo kwiyunguruza ubu bworoshe ugereranije no mu minsi iheze imirongo yahora yibonekeza mu bituro by'amabisi amasaha yose mu bice by'igisagara cha Bujumbura yaragabanutse nkuko babisigura
uko niyo uravye ku mastasho atandukanye aho uciye urabona ko igitoro kihari y'abamazutu y'abayesanse no ngaha amabisi abantu bariyunguruza bitabagoye uretse gusa ko iyo hageze ku mugoroba kubera abantu batahira rimwe bishika imobisi zikamera nko kumenga zirikase kubera abantu batahira rimwe ari benshi abantu bagaca babanza kurindira kubera umwanya uko bisi zibanza gufata umwanya wo gushikana abantu zikongera zikagaruka
ibiciro by'ibiribwa bitandukanye byaradugijwe n'abadandaza bitewe n'ibura ry'igitoro abo banyagihugu basabye leta ko yogira ico ikora kuri ibyo nabyo bigasubira ku murongo
ibifunguka byashyize ibingorane
akamotswa tera leta kubijanye n'ivyo nuko yoraba bishoboka igakurikirana ibintu bya n'iduga ry'ibiciro ku bintu cyane cyane by'ibifungurwa kubera ibifungurwa byaraduzibeye aho ibitoro byari byakenye karaba ko ibiciro bishobora gupunguka ku bintu bya n'ibifungurwa ngo akona vyo nyene biri mu bintu zimbisha ubuzima.
Iruja Amerika ryagerageje kurondera abatwara ubushikiranganje bw'ubudandaji ari nabo bafise uburenganzira bwo kuduza canke kumanura ibiciro ngo tubabaze ico bagiye gukora kuri ibyo bidandazwa byari byaradugijwe kubera ibura ry'igitoro ariko twabakenye gushika ubwo twatunganyiye inkuru iboneka ry'igitoro mu Burundi rije inyuma yaho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko hari akagwika abantu bari mu nzego zo hejuru katumye abaho ikena ry'igitoro aho yaciye amenyesha ko agiye kubyikurikiranira ico gihe akaba yaciye ahindura bamwe mu bari bagize guverinema y'u Burundi barimo n'umushikiranganje wa mbere kuri ubu mu Burundi igitoro kikaba kiriko kiratangwa n'ikigoreje idezo hamwe n'ishirahamwe Interpetrol Thierry Ndayishimiye Ijwi ry'Amerika I Kigali.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika tuyakomereze mu Rwanda. Kuva Ebola yadutse muri Uganda, leta yafashe ingamba zo kuyimira muri urwo rwego. Kuri uyu wa mbere ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal Kigali hakozwe umwitozo ugaragaza uko bakwakira umurwayi wa Ebola mu gihe yaba igeze mu Rwanda. Mugenzi wacu Asumutakabo yarahari araduha neza iyi nkuru.
Uwo mwitozo wakozwe hakirwa umurwayi waje agaragaza ibimenyetso by'umurwayi wa Ebola. Uyu murwayi akigera kuri serivisi yaho bakirira abarwayi yisabazwa niba yaba yarageze mu duce twagaragayemo Ebola. Uyu wari wakenye nk'umurwayi yakiriwe n'abaganga bari bambaye bikwije. Abafashe ibizamini by'umurwayi babaga bikwije kuva ku mutwe kugera hasi. Muganga Imakire Kambutse ukorera mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal yagaragaje uko umurwayi ukekwaho indwara ya Ebola afatwa.
Twakiriye umurwayi wacu yaje atubwira ibimenyetso afite, babashije kumushira ahantu hamwe isolation, turimo no kumukorera ibizamini kugira ngo tumenye ese koko niba ari uburwayi bwa Ebola. Nyuma yaho rero umurwayi wacu twaje kumenya koko muri simulation ariko ko yagize indwara ya Ebola. Dufite icyumba cyahariwe kuba cyafasha uwo murwayi kudahura n'abandi barwayi cyangwa abarwaza, bikanemerera abaganga kumwitaho birinze bikwiriye mu gihe bategereje ko yakorerwa ibyo bizamini byemeza koko niba ayifite iyo ndwara cyangwa ntayo, hanyuma nyuma yaho akahita ajyanwa ahabugenewe.
Muri uyu mwitozo wari wigize umurwayi, umwitozo warangiye abaganga bemeje ko asanganywe indwara ya Ebola. Muganga Nyeshimana Menelas ushinzwe gukurikirana indwara ya Ebola mu gihugu hose yavuze ko abaganga bagomba guhora biteguye.
Abagiye muri ziriya district bafite ibyago ko bashobora kuba bafite indwara bajyanwa aho bita quarantine site. Ariko iyo witegura ntago witegura ureba ku mpaka gusa n'imbere mu gihugu, kuko ntushobora guca ku ruhande, ashobora guca ku ruhande akisanga mu gihugu n'imbere akisanga kuri consultation Faisal, akisanga muri consultation Gihundwe, akivuze ko n'abaganga bagomba guhora bacanye ku maso bagakora iyo screening ku muntu wese bahuye nawe, yaba ruje kwivuza yaba ari umushyitsi. Mu bihe nk'ibi byorezo iyo hariho arrest nk'iriya turi so ibyo urakora ku mipaka yose bikanakorwa n'imbere mu gihugu.
Uyu muganga asobanura ko kugeza ubu imbaraga nyinshi zashyizwe mu kwita ku bava mu gihugu cya Uganda berekeza mu Rwanda.
Abava Uganda baza mu Rwanda barakorerwa screening aho binjirira, kwinjirira ku bibuga by'indege, bakwinjirira ku mipaka izwi, ndetse n'abaca ku mipaka itazwi hongerwa ubushobozi bakamenyekana. Aho kuba ku murwayi ashobora kuza akabonekera habonetse hose, bisaba ko bitaro byitegura, nk'uko mwabonye ha ku bitaro bya Faisal no mu bindi bitaro biri gukora Madrid. Agomba kuba afite igisubizo kiri internet, nimbona uhura na kriteri nahawe ndamushyira hehe, iyo tuyita holding area, kuko utabikoze ashobora kuhasiga ubuzima. Ufite umuriro, ufite ukeneye serumu, ko abantu nk'abayibora baruka cyane bakagira n'impiswi kuburyo ahita azahara. Noneho nyuma ya holding bujyana muri treatment center, kuko ashobora kurwara igihe kirekire.
Kugeza mu Rwanda hamaze gushyirwaho ibitaro bimwe bizakira abarwayi ba Ebola mu gihe baba bagaragaye mu Rwanda. Ibyo bitaro biri Nyamata mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Mu gihugu cya Uganda hagaragaye umurwayi wa mbere wa Ebola. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda muri iki cyumweru dushoje yategetse ko uturere tubiri twabonetsemo iyo ndwara dushyirwa muri guma mu rugo. Muri utwo turere twa Mubende na Kasanda, utubari, utubyiniro n'ahahurira abantu benshi hafunzwe, ndetse ibinyabiziga bitwara ibiribwa bishyirwaho amasaha yo gukora. Abantu 58 nibo bamaze kwandura Ebola muri Uganda, imaze guhitana abagera kuri 19 barimo n'abaganga. Asunta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, I Kigali.
mwabyumvise ni wa mwanya tubararikira ikiganiro muri sanga cy'umunsi ukurikiyeho. Ndi kumwe na mugenzi wanje Oriane Tangishaka kuri telefone. Oriane, wiriwe neza?
Amahoro cyane Jenny.
Uduhishiki rero ejo mu kiganiro muri sanga?
Ejo muri sanga huko abanywanyi babizi ku munsi wa kabiri ni umunsi tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Abigeme rero ba batarubaka ingo zabo ntibarekuriwe gukoresha uburyo bwo kudasama imbanyi canke uburyo bwo gutandukanya imbyaro. Ubwo buryo bwategekanijwe abubatse gusa nivyo bivugwa cyane byashikirijwe ku munsi wa kabiri w'indwiheze na muganga Sylvie Nzeyimana, umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi. Rero nyuma y'iyo ngingo umushikiranganji abatari bake bari bajije ingene bigiye kugenda mu gihe ugwaruka cyane cyane abakobwa batari bake bahora bitura ku bwinshi amavuriro mato mato kugira ngo bashobore kwirinda inda batifuza. Nivyo tuzoganira rero mu kiganiro muri sanga ejo kugira ngo twiheze neza ibigiye gukurikira ivyo iyo ngingo y'umushikiranganji.
Urakoze cyane Oriane Tangishaka. Nubwo dutumire rero abakobwa n'abamama ndetse bazaba ari benshi baze bakurikira ikiganiro kubavuge kuri ibyo byemezo bafatirwa kuko ingaruka nibo bazahura nazo.
Yego cyane, urakoze cyane Jenny.
Ijwi ry'Amerika rikomeje rero ibiganiro. Noneho impunzi z'Abarundi barenga 600 bo mu nkambi y'agateganyo ya Monge Monge baraye bimuriwe mu yindi nkambi ya Murongwe iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Izi mpunzi z'Abarundi zari zimaze umwaka urenga ziba mu nkambi y'agateganyo ya Monge Monge iri mu mujyi wa Baraka. Zivuga yuko ari ibyishimo byinshi kuri zo kuba hasere na leta ya Kongo yazimuriye mu nkambi ya Murongwe kuko zari zugarijwe n'ubuzima bubi.
Twajya rimwe ku munsi nizo njya mu kuzijya tukazijya nka saa cyenda kwanzira mu gatondo tutariye makinjya tukazijya isaha cyenda. Tumaze kuzijya isaha cyenda rero baca turarira ibyo nyene tugasubira kuronka izindi njya zihiye kandi isaha cyenda z'undi munsi. Uyo ni umubabaro twari tuhabayeho. Mugabo turashima ko Mutamawiro yabibonye ko yodukura makijya tugwa akatuzana ngaha. Tumaze gushika ngaha rero twaranezerewe, tumaze kumva yuko tugomba kuzanwa ngaha twaranezerewe, tuvuga ati Imana ishimwe ko tugiye turabe ko tworonka nk'amafomu tuve ngaha ahantu n'ubw'inzara yuko makurikira ngaha.
Izi mpunzi z'Abarundi zimuriwe muri inkambi ya Murongwe zivuga yuko nubwo ziri guhabwa ibifungurwa zifite n'ikibazo cyo kutagira uburaro bushemeye aho bazihitije mu bihangare bya 10 n'11 ndetse n'12. Mbona Bucamari n'Uwimana Emile ni mu bamwe mu bajanywe mu nkambi ya Murongwe.
Naburetsa dufise bwo kwifuka, naburago dufise bwo kurara ko na misegetera dufise. Ahantu hari imbeho nyinshi, hari n'imbeho, hari n'imibu. Turakeneye ibyo kuvoma, turakeneye imbabura, turakeneye amasafuriya yo gutekamo na kintu dufite cyo gutekamo. Oneko mwavuze ko mudukuye muri akeyi kuko tuzi umuntu avuye muri akeyi kabagiye mu bundi buzima bushasha. Ubwo buzima bushasha rero butwagiyemo na kintu dufite cyo kuvoma na kintu dufite cyo gutekamo no kuryama. Tujyama mu ivu, ntitugire icyo tujyama ko twarukeneye cyo mwadufasha rwose.
Icyo dusaba ni uko baza kuduha ibyako byo amadusha, amatoilete. Saba kandi ko twahora tubona amazi yo kunywa kuko amazi turabona ari imbogamizi kuyabona.
Gusa zimwe mu mpunzi zisanzwe muri inkambi ya Murongwe ziri gufasha impunzi zavuye mu nkambi ya Monge Monge ibikoresho byo gutekamo.
Ubwo rero tubonye ko harimo imiryango yacu benshi ari bene wacu, noneho Abarundi twese turi bene wacu twaje tubafasha, turabaha ibi byombo byo mu nzu, amasafuriya turabaha ku masafuriya. Nka jewe nasanze harimo umwene wabo n'umudamu wanje, naciye ndamuha amasafuriya abiri manini manini n'ayandi abiri mato mato, ndamuha n'isahani zine, ndamuha n'amabido abiri. Hamasijewe gusa, hariho n'abandi benshi bagiye babaha amabido, bakabaha amasafuriya, bakabaha amasahani, bakabaha imisegetera bari basanzwe bafise kugira ngo byorohe baryame neza.
Ijwi ry'Amerika ryagerageje kuvugisha abagarariye aseri ariko ntiryababona kuri telefone zabo. Mu cumweru gishize mu kiganiro umuyobozi wa aseri mu ntara ya Kivuyepfo yagiranye n'abamenyeshamakuru muri Uvira yavuze yuko bazimurira impunzi 867 mu nkambi ya Murongwe, zirimo 600 zari zisanzwe mu nkambi y'agateganyo Monge Monge, naho zirenga 100 bakazazivana mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira inkambi ya murongo iri muri territoire ya Fizi ibamo impunzi z'abarundi zirenga 600. Bedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Dusubire mu Burundi. Kuri uyu wa mbere, Burarudi yazamuye ibiciro bya bimwe mu binyobwa ikora kuva ku mafaranga 200 kugeza kuri 700 ku icupa. Abaguzi babyakiriye nabi nk'uko mugenzi wacu Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda abitubwira muri iyi nkuru.
Iyo ngingo ya Burarudi yagiye habona kuruno w'Imana mu masaha y'ijoro itangura kuja mu ngiro guhera kuri no wa mbere igenekezo rya 17 nk'uko iryo shyirahamwe ribimenyesha. Burarudi imenyesha abihereza ibinyobwa byayo ko inzoga zitari mu mwambiro zadugijwe igiciro ku rugero rw'amafaranga 200 ziva ku mafaranga 800 zija ku 1000. Inzoga zambiye nazo nka Primusi yongerewe amafaranga 200 iva ku mafaranga 1500 ija ku 1700. Amusteri yadugijwe amafaranga 600 iva ku 1900 ija ku 2500. Amusteri Bock niyo yongerejwe amafaranga menshi kuko yavuye ku 1400 ija ku 2100. Iryo shyirahamwe rikora ibinyobwa mu Burundi rimenyesha ko iyo ngingo yafashwe kubera ibikoresho bifashisha biva mu mahanga bizimvye, hakiyongera ku biciro by'umuyaga nkuba bakoresha navyo nyene vyazimvye. Abihereza ivyo binyobwa bamenyesheje ko iyo ngingo bayakiriye nabi cyane. Bamenyeshejwe ijya Amerika ko iryo shyirahamwe riraba inyungu yaryo gusa.
Nk'umuntu wasanze no agacupa ivyo biciro cyaratuvunye umutima nyene. Icupa baridugije n'ubuzima bw'umurundi uno munsi ningene busanzwe bugoye. Umwimbo ntiwari wongerekanye kandi ntitubona ku mengo zuhava wongerekana. Agashahara k'abakozi ntikongerekanye. Twavyakiriye nabi cyane.
Iyo ngingo tuyiboneye abantu benshi byarabaciye inkokora, cyane cyane abanyuhanyi ba Burarudi nyene kuko ibiciro byaduze kandi dusanzwe turi mu bukene. Ikindi ni uko iyo ngingo ifashwe n'abadandaza baciye bikigambukiza bakongera ko utundi twabo nyene.
Imanza nyinshi ubunya nyinshi zigiye gukorana cyane kubona umuntu zitegura.
Mu ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi Abuko babona ko iyo ngingo ya Burarudi ije guhohotera abaguzi batagishijwe inama. Pierre Nduwayo arongoye Abuko asaba leta guhagararira inyungu zabirongoye.
Burarudi ni ishyirahamwe risanzwe ryiharije isoko hano mu gihugu cacu. None rero baca biha uburenganzira bwo gushinga ibiciro byabo batanumwe bagishije inama. Ibyo rero muri Abuko twebwe cyabyakiriye nabi cyane. Nacyo gituma dusabye dushimitse leta yuko iyo ngingo yo yihagarika, hanyuma habe ibiganiro kugira ngo turahabe birya bitwaje bavuga yuko ngo ibintu bakoresha byazimbye byoba ari byo n'urugero byaba byarageze ko kuko ibyo tubona byo ibyo bishyire badugije n'ibiciro atanumwe yoheze ngo byemere.
Inyuma y'iduzwa ry'ibiciro vya Burarudi n'ishirahamwe Buseko rihingura isima ryaciye risohora kuri no wa mbere itangazo ryerekana ko naryo ryadugije ibiciro. Umufuko w'ibiro 50 wadugijwe amafaranga 400 uva ku 224,500 uja ku 228,500. Ayo mashirahamwe uko ari abiri yari yasabye ubushikiranganji bw'ubudandaji mu Burundi ko yobuha uburenganzira kaduza ibiciro kubera ko arahomba. Umushikiranganji w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere yarashikirije mu nama shikiranganje y'itariki 3 kwezi k'8 uno mwaka ivyo vyifuzo vyayo mashirahamwe. Mu cegeranyo cayo inama shikiranganje yamenyesheje ko kuduza ibiciro atarico cihutigwa mu gihe ayo mashirahamwe atarerekana ubushobozi bwo guha Abarundi ivyo bipfuza. Vyashikirijwe na Prosper Ntagwamiye, umuvugizi wa leta y'u Burundi.
Kuvyerekeye ibinyobwa vya Burarudi n'isima ya Buseko ho kwihwezwa neza ivyo basaba mu kubihingura kugira ngo bifatigwe ko mu gushinga ibiciro vyumvikana. Amashirahamwe Burarudi na Buseko yobanza kwerekana ingene agiye kwitunganya kugira ngo ivyo bahingura vyongerekane biheze biboneke ku isoko imbere yo kudugirizwa ibiciro.
Inyuma yaho ivyo biciro bidugirijwe kandi inama shikiranganje yari yasavye ko ayo mashirahamwe baratenyenya, twagerageje kurondera umushikiranganje w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere kugira tubwire nimba icifuzo c'abaguzi n'ishirahamwe ribaserukira bizokubahirizwa, ariko turamukena. Telefone yiwe ngendanwa ntiyayitavye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana ndagushimiye, ni nawe utugeje ku musozo w'ibiganiro byacu twari twabateguriye. Byari bihagarariwe na Edi Rwema, ku buhanga bw'ibyuma hari Cornelius na Nadia Taha, naho kuri mikoro yari Eugenia Mukankusi. Nshimiye rero n'abandi bagenzi banjye bose badufashije kutegura no kubagezaho aya makuru. Namwe mwese aho mwari muduteze yombi, tubifurije kugira umugoroba mwiza, amahoro iwanyu kuri mwe no kubanyu.